Burundi baba mu mugabane w'ibihugu bya Buraya bari baramutse bakora imyiyerekano yo kwiyamiriza Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi nkuko byibonekeje abakenyezi bato abakuru n'abashinga ntahe bo mu migambwe itandukanye itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD hamwe n'abari mu mashyirahamwe atandukanye y'abayaharanira agateka kazi na muntu bari bishikiye mu kibanza cari categuwe cabereyemwo iyo myiyerekano muri ico kibanza rero hashikirijwe amajambo atandukanye Thierry Habonimana arongoye umugambwe MSD mu gihugu c'Ububirigi ati Abarundi dutsinde ubwoba ati kandi twongere duhaguruke ati kandi tuvuge ukuri nk'uko yabishikirije abari bitavye iyo myiyerekano tumukurikire
Abarundi dutsinde ubwoba Abarundi tuvuga ukuri imiliyoni z'abantu mu Burundi ziri mu bukene butagira izina abantu barapfa ku murango ntihagire umuntu avuga nitutsinde ubwoba niduhaguruke kandi tuvuga ukuri uno munsi bariba urukomba amazi mu Burundi abantu ntibavuge abantu baricwa abantu bakaguma muri silence itagira izina ibi bintu tubigwanye mfashaka kandi kugira ngo nshimire mwebwe mwatsinze ubwoba kugira ngo muvugire Abarundi imiliyoni batafise aho bavugira mukomere kuri uno rugamba kandi igihugu cyacu kizokugorora
nayo umu